muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe ni Thomas Kamirindi ugiye kubagezaho aya makuru. Nkuko mubizi ijwi rya Amerika ni kuri internet www.voaradioyacu.com, ku maradiyo yanyu ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, 94.9 na 95.2 FM mu Burundi.
Abari kubafata ababana uyu munsi bariko bisunga itegeko ritarategwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu binurwa kine pazankoro promirge ntiribariraba itegeko. Ni ukuvuga ubu itegeko dutegezwa kwisunga n'ibyo mu 2009. Muri iryo tegeko gusegereza ntikiraba icaha.
Uyu ni Jacques Nshimirimana uyobora ishyirahamwe iharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi, aragaye igikorwa cyo guta muri yombi abana bo mu mihanda. Amakuru kandi ni magendo mu kirundo, kwihangira imirimo igitega ndetse na kudeta muri Zimbabwe. Kudeta muri Zimbabwe nkuko maze kubabwira, President Mugabe n'umuryango we bafungiye iwabo mu rugo, abasirikari bafashe ubutegetsi. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi arakurikira inkuru.
Ishyaka ryo ku butegetsi muri Zimbabwe ryashyize ku mbuga nkoranyambaga ko President Robert Mugabe n'umuryango we ejo kwa kabiri nijoro bafungiwe iwabo mu rugo, mu gikomeje kuboneka nk'uburyo bwo kugerageza gukura president maze igihe kirekire ku butegetsi. Ishyaka za NUPF ryageze riti kuva mu ijoro ryakeye umuryango wa perezida ufungiye mu rugo ariko bameze neza. Kubwo itegeko nshinga no kubwo umutekano w'igihugu ibi byari bikenewe. Iri shyaka ryakomeje rigira riti yaba Zimbabwe yaba ZANU-PF nta na kimwe kiri icya Mugabe n'umugore we. Uyu munsi dutangiye icyiciro gishya kandi kamarade Mnangagwa azadufasha kugira Zimbabwe irushijeho kuba nziza. Ibyo byaje byongera ku itangazo ry'igisirikare ryo kuri uyu wa gatatu mu gitondo cya kare ryashyizwe hagaragara nyuma y'uko ingabo zifashe televiziyo ya leta. Rivuga ko ingabo zitafashe ubutegetsi kandi ko Mugabe n'umuryango we babatekanye. Cyakora rero abantu bakomeje guhangayika mu murwa mukuru wa Zimbabwe imbere no hanze y'igihugu, hibazwa amaherezo y'umukambwe perezida ufite imyaka 93 y'amavuko. Perezida Afrika y'Epfo Jacob Zuma mu bubasha bwe nk'umuyobozi w'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu by'amajyepfo y'Afrika arimo kohereza intumwa muri Zimbabwe no muri Angola bitewe n'ibyabaye muri Zimbabwe. Perezida Zuma arimo kohereza muri Zimbabwe Minisitiri w'Ingabo n'abasekombata bahoze mu gisirikare Madame Nosiviwe Mapisa Nkakura na Minisitiri w'Umutekano w'Igihugu Adve Bongani Bongo kugira ngo bajye kubonana na Perezida Robert Mugabe na Minisitiri w'Ingabo wa Zimbabwe. Perezida Zuma rero yavuganye na Perezida Robert Mugabe wamubwiye ko adashobora kuva mu rugo rwe cyakora ko ameze neza. Afrika y'Epfo ikaba irimo no kuvugana n'ingabo za Zimbabwe.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ni mu Burundi. Polisi y'igihugu imaze iminsi isakuma abana bo mu muhanda. Mu minsi 8 yonyine bamaze gufunga abana 64. Eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
Abo bana bafashwe bafite imyaka iri hagati y'itandatu na 17 bose bafatiwe mu gisagara cha Bujumbura bajanwa gufungirwa muri komisari ya gipolisi ku mugwa mukuru Bujumbura nyene 54 bafashwe mu ndwi heze 10 nabo bahagaritswe kuri uyu wa kabiri mu kubafata igipolisi cishimikiza itegeko rishasha ryemejwe n'inama nshinga mateka y'u Burundi kuwa 30 ukwezi kw'icumi uyu mwaka umushikiranganji w'ubutungane Mero Hantine Kanyana niwe yarisiguye
uwo muntu wese atogenda kwicara guhara umwe bazana ba na mwibarabara abana baje mwibarabara bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajane babafunge canke babahika indi gihano kizaba gitegekanijwe ariko citwe icaha
kwitwa icaha n'amashirahamwe hanyu hagati y'akabana arabizi gusa asanga haragahaze Jacques Nshimirimana umukuru wa FENADEB
ikibabaje nuko abariko bafata aba bana uyu munsi bariko bisunga itegeko ritarategwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu binurwa kine pazankoro promirge ntiribariraba itegeko ni ukuvuga ubu itegeko dutegezwa kwisunga ni ryo mu 2009 muri iryo tegeko gusegereza ntikiraba icaha rero aho o bari banakuye no gutenyenya kugira ngo iryo tegeko ribanze ritegeko igikumu n'umukuru w'igihugu kandi aho gyo bajyatewe ku igikumu n'umukuru w'igihugu iryo tegeko ntiriza rihana abana bari munsi y'imyaka itegekanijwe n'amategeko mu kuvuga abana bari munsi y'imyaka 15 abo o ntibarabwa n'icaha icari cyo cyose ngaha mu gihugu cyo Burundi
nshimiye imana asaba ko gufata abana basegereza bibangirwa hagashirwa mu ngiro iz'amashirahamwe hanyu hagati y'akabana yumvikanye na leta
ico kirangaminsi kivuga yuko imbere yuko hakugwa abana mu ibarabara abajejwe intwaro babanza gusigurirwa bose ibije nyine no mu mugambi wa leta y'u Burundi ugukura abana mu mabarabara ico gikorwa carabaye haheze ukwezi kumwe mu gihugu cyose abajejwe intwaro babura amatari bamusantere abajejwe amashira hamwe abajejwe amadini barasiguruye ibijanye no mu mugambi igikorwa ca kabiri categerezwa kuba ico gutegura ibibanza byo kwegeranirizamo abo bana mu ntara zose ico gikorwa rero ntikiraba ivyo bigaca bituma abariko barabafata baburiyo babajana iyo babuze iyo babajana bakaca baje kubabika mu busho or umwana nta kwa mugasha kuko naho yoba ari umwana wo mwibarabara arafise uburenganzira habwa n'amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu kandi ubwo burenganzira bwo dutegezwa kubwubahiriza
ubwo burenganzira n'umukuru w'inama nshinga amateka yifuza ko bushirwa imbere Pascal Nyabenda
ni haba hari abasegereza hari imvo hari igituma kuki hari abasegereza ni kuki baguma bongerekana igituma kiri ubwo rero naho azo bivyo bihano ubwo nubundi ababijejwe no kuraba ku ruhande bituma abo bantu bongerekana ubwo rero mwiritegeko no kuraba kugira ngo ntikuzobe gusa kuyora abantu bwana gufunga mugabo bamenye nimvo
zimwe muri zo nyase ntawe mbarira umuyobozi ajeje rwigisata cy'abana n'imiryango mushikanganje bwagati akazi na muntu azisigura
hari habana baca mu barabara kugira ngo baronke ibibabeshaho abo birirwa mu barabara mugabo ku mugoroba bagataha mu miryango aho usanga kenshi ari abavyeyi canke abantu bo mu muryango babatumye kuja kurondera ubundi mugugira kabiri n'abana twita ari refuge n'abana usanga mu miryango bitameze neza ugasanga rero umwana ahisemo kuja mu barabara kuko abona yuko mu muryango ahari atabayeho neza atumva ko amerewe neza hanyuma hariho umugwi wa gatatu twovuga ko ari abana bakuze nako tubita bakuze bo mu barabara kenshi usanga ari abantu batagira n'iyo baje bava batazi iyo bamuka bakaba bangaho mu barabara akabona kumenga ubuzima n'ubusanzwe ari mu barabara
Mu Burundi abana bo mu ibarabara bari mu ntara zose mugabo ku mugwa mukuru Bujumbura hagati na hagati mu ntara ya Gitega mu buraruko mu ntara ya Ngozi no mu manuko bushira uburengero mu Rumonge niho bagwiriye kurusha handi amatohoza yakozwe n'amashirahamwe abitaho yerekana kubu barenga 600,000 imiliyoni zirenga 500,000 z'amafaranga y'amarundi nizo zikenewe kugira abana bo mu ibarabara basubizwe mu miryango abatayifite nabo baronswe ibarera Eroje Wikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ikigo OBR gishinzwe imisoro n'amahoro mu Burundi kiragaya amafaranga yinjira mu ntara ya Kirundo kivuga ko ari make cyane kubera amagendo ni inkuru ya Jean Bosco ndarurinze
Ikigo OBR ntikishimira na gato umwimbu wavuye mu makori yatojwe mu ntara ya Kirundo mu mubonano intumwa z'ico kigo zagiriraniye n'abajejwe intwaro abadandaza n'abatanga kori zashikirije uko ibintu vyifashe Jamvuye kure ajiriwe kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi w'ikigo OBE niwe atanga ibiharuro afatiye ku mezi 10 y'uno mwaka
aha mu ntara ya Kirundo amakori yatojwe hamwe yitwa taxe interieur cyangwa taxe interne ashika imiliyoni 124 gusa ngarenga ko gatoyi turabona kandi ko nk'amatagisi kunyongera gaciro murayazi amwe bita TVA yatanzwe muri intara harenga gusa gatoyi imiliyoni 6 urumva rero yuko umwimbo utifashe neza gose tugeranije n'amataxi atozwa muzindi ntara z'igihugu.
Mvuye kure avuga ko abadandaza batanga itagisi kunyongera gaciro bita TVA ari bake cyane baharuye igitegeri cy'abadandaza bakorera mu ntara ya Kirundo. Umuvugizi w'ikigo gitoza amakori OBR aremeza ko abadandaza batari bake bo mu Kirundo bagikorera mu rudandazwa rwa Magendu. Umwe mu batanga kori yerekanye amakenga ko na bamwe mu bakozi ba OBR bashobora kuba babigiramwo uruhara.
Muri mwebwe OBR nabaza ko mwisunganje mwese ku buryo mvumbura hatoba harimo n'abantu bimwe twita komplise muri izo ngorane zizoba zicamo bitari zoba ari ziza bihari naho ibihano ngo bafatira nk'ibi murakoze.
Umwe mu ntumwa za OBR yarungitswe kwigisha abatanga kori bo mu Kirundo amategeko ajyanye no gutanga ikori yavuze ko abakozi ba OBR baronka ibihano iyo bafashwe mu ikosa. Uyu mudandaza we abona ko hari amafaranga atinjira mu kigega cya leta kubera ko OBR itorohereza umudandaza muri byose.
Hariho n'amahera n'ubundi areka kwinjira mu kigega cya leta bivanye n'ikibazo ngomba mbaze kandi cyama cyagarutse tuburira inyishu abadandaza. Ugasanga umuntu aricaranye umutahe kubera gutinya kandi ari gukora ako kazi. Iminsi yose twama twabajije igiciro ahanini nk'utuntu dukura ngaha hafi nko muri Tanzania. Umuntu akavuga ati nasi umutahe w'umuriyoni umwe noja kurangura muri Tanzania, nosagura ngahe kugira nze kudedwana ninataha? Icyo kintu twarakiburiye inyishu. Akarero nk'amaji akunda kuza muri Florida ahura n'icyo kibazo.
Ngaha uyu mucuruzi yifuza ko ibidandazwa viwe byorihishwa amakori imbere yuko aja kubikura hakujya nk'uko bikogwa ku miduga. Umwe mu ntumwa za OBR yamuseguriye igituma bidashoboka.
Ibidandazwa tubidedwanisha tubihora amakori n'amatagisi tubisunze ubuguzi, ariko muri Burundi twamenyeye yuko abadandaza bahindura canke ntibazane amafagitire y'ukuri.
OBR ihimiriza abanyakirundo gutanga amakuru ku bakora urudandazo rwa Magendu yibutsa ko agashiruka bute ka 10% k'ivyafashwe gahabwa ubutanze amakuru. Mu ntara ya Kirundo OBR imenyesha ko abantu babiri gusa ari bo bamaze guhabwa ako gashiruka bute. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Kirundo tujye mu gisagara cya Gitega, aho urubyiruko rwarangije amashuri ariko babura akazi bahisemo gukora amashyirahamwe bihangira imirimo. Urugero ni abashinze restaurant yitwa Galaxy. Fidel d'Antoine Sabimana araduhe inkuru.
Ubwo rwaruka rwahejeje amashuri ku byiciro bitandukanye ariko ntirugira amahirwe yo kubona akazi, rumaze kubona ko guhanga amaso leta byarurambiye rwaciye rushinga ishyirahamwe ryo kwiteza imbere. Ni ishyirahamwe ritegura ibifungurwa ingenzi rikanazivuna akanyota mu buriro n'ubunywero bise Galaxy muri karitsiye ya Yoba mu gisagara cya Gitega ku ibarabara ry'i Bujumbura. Joris Yakizimana aserukira urwo rwaruka aratubwira uko batanguye.
Bwa mbere mu gutangura ishyirahamwe twaritanguye turi abantu nka babiri, turatangura turakora utuntu tw'iwacu, hama turaza turongereza n'abandi. Mu nyuma rero tumaze kujya hamwe neza tuca turegera ariho umugira neza w'umupatiri acyavuga ati nimurondere umugambi mukora hama namwe muzane uburyo mufise mwashoboye gushyira hamwe nanjye ndabe ko hari icyo noterera. Gutyo tuca turagira icyo twese twari dushoboye turashyira hamwe, hama nawe aratera tubona gutangura ibikorwa nk'iki.
Joris Yakizimana arasi cyane urundi rwaruka.
Umujene w'ubu icya mbere nametezwa kumenya nuko nta kazi leta igifise ko guha abantu baje amashuri. Twebwe rero twaragiye hamwe turabajene tuje hamwe twirondera akazi twebwe nyene tutarinze kugora leta nk'uko mubona twabigenjeje. No kuvuga rero twe twabigize muntu mbere yo kutaja kugora leta kuko nta kazi kahari. Murabona ko abajene bari mwibara ari benshi, twe twashimye yuko twebwe ahubwo twakwirondera akazi mu nyuma ahubwo nakwe tukazogatanga tugaha abandi.
Nizigimana Anosiat umwigeme ari muri iryo shirahamwe aravuga akamaro ko kwiyunga mu mashirahamwe nk'ugwaruka.
Iyo mugiye hamwe mugatererana ibyiyumviro birafise akamaro kuko uri nko muhira birababaje cyane kuguma wicaye muhira ataco uri kurakora. Muga nk'ubu unye twafashe ako kantu tukaba turi ahantu nyene habona, biroroshe cyane nubwo umuntu yakurangira akazi agusanga hahandi nyene mukoraniye.
Uno mwigeme ati kuba mu ishirahamwe birakinga ingeso mbi zifata bigeme.
uri mwako kantu kagashira hamwe muri kingira vyishye muguri muhira ibigusamaza nturi byo bije biva ubuhimbiro ubumaraya byose bizabikukurikirana mugabo uri nk'ahantu nyene muba muri ahantu hamwe nyene mwize hamwe murashobora gutererana ibyiyumviro mugahanurana gasasangura hakuye indero nziza muguri muhira uma wiyumvira akazoza kawe nyene bizogenda icyo ugiye gufata kacha wiranda hakire kare ni nayo mpamvu usanga bamwe bamwe bagiye mu ngeso mbi
reka n'abasore bishinze amarigara bibaviramo ibibazo bitandukanye nk'uko bivugwa na Joyce Hakizimana
akenshi iyo urugwaruka rw'imisore nago nyene rudafite ikintu ruriko rurako naho uba warize iyo uri muhira atakaza ofise usanga wagiye mu ngeso mbi urabona ko abajene benshi bo bipfuza kuryoherwa bakivutsa kuryoherwa atanu buryo baba bafise ivyo nivyo usanga byabateye ingorane mu nyuma ugasanga batanguye ibintu byo ku ubusuma ibintu byo kunywa amatabi ibintu byo kunywa urumogi usanga ari byo baciye batangura ibintu by'amarigara ugasanga n'umutwe wabo n'ubwenge byose byaherengaho nyine
Bernard ndabahagamye umuhanuzi wa uramatari unaragitega ajeje ibibazo by'imibano ngino n'imico kama arashimira urwo rwaruka rwiyungunganije agatera kamo n'urundi rwaruka rutagira akazi kwisunga iyo ngendo
izo tumaze iminsi twihisha rwaruka kubera twahimiriza kujya mu mashirahamwe akemererwa rwego rwa komine canke rw'intara eka mbere nabo bikunze bakagira akenerwa rwego rw'igihugu komine nayo igacira kibafasha tubasaba yuko ivyo biga mu ishuri bazariyumvira y'ukuntu bishira mu bikorwa bakabikoresha iyo bashitse mu mihana iwabo atarindiriye yuko azokora ivyo leta imuhaye leta kuba yamufashije mu kwungura ubumenyi bw'ubumenyi yarose aca arondera ingene aza kubukoresha mu kwiteza imbere habaye
uwo muhanuzi wa buramatari wa Gitega avuga ko atacigwa kirakogwa cyo kumenya ibiharuro by'ukuri by'ugwaruka gwarangije amashuri ukabura akazi ariko yemeza ko ivyo biharuro bitera biduga uko amashuri agenda naramura Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ubuvuzi noneho gakondo mu Burundi amashyirahamwe y'abavuzi ba Gihanga yemewe na leta muri yo harimo iryitwa inshuti ya bose umukuru w'iki kigo Onesfor Nshimirimana arasobanura uburyo bagitangiye byari mu kiganiro muri isanga cyo mukanya na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
icyatumye kituzamwo no kubera yuko hari indwara nyinshi zitandukira iyo bakoresha imiti kizungu ariko bakoresha ibiti n'ibyatsi cyangwa ingaburo umuntu agakira ikindi nacyo ni ugusanga kenshi muri kino gihe imiti y'ikizungu irazimbye cyane na cyane mu gihugu cy'u Burundi iyo umuntu yakoresheje imiti kama ugasanga akoresha uburyo butoya urakoze
indwara mwavuze mushobora kuvura n'izihe
turavura indwara diyabete n'ingaruka zayo tukavura gute ipertasho amahepatite y'ubwoko bwose indwara z'igisigu tukavura amaso y'ubwoko bwose amasigo amasima n'amasinezite n'amabronshite tukavura imigongo tukavura amakonyera n'indwara zifatira mu mavi tukavura amakanseri hamwe n'ibizimba bikunda gufata abantu benshi cyane tukavura kandi kumeneka umutwe bidahera abantu bamana umutwe tukamuvura hanyuma yo kumeneka umutwe bikahera ntayamara afata imiti yo guhumuza umutwe wiwe turatanga kandi n'ingaburo z'abakenyezi bivungenze cyanke izindi ngaburo zimo za karisiyumu za manyeziyumu ingaburo zituma kumvure abubatse iyo bageze kurangwa amabanga y'abubatse bitagorana cyanke banezerwa ku rugero rwiza n'izindi ndwara rero kumvure turashobora kumugura n'ubundi bumuga nk'abana bavuka bafite amagufa ameze nk'adakomeye turabaha ingaburo hanyuma bakamera neza
ni izihe ndwara mutavura
indwara nk'iyo tutavura ni sida ntayo tuvura na malariya ntivura cyane kubera umuti dusanga bigorana kugira ngo bawufate urabagora gufata mugabo ushoboye kuwufata uramukiza kandi ikindi kubera malariya yuko hari gihe umuntu afatwa adava cyane umva umuti wacu naye kubera iyo yari ibyatsi dahinguye biragorana ko aca anywa uwo muti mu gihe adahwa bisaba ko umuteri ishinga icyo gihe bitugomere tumuvura
nk'abaje babitura bakabasigurira ibibazo bafise mumenya gute indwara y'ukuri bafise
twe turasaba ipimo byo kwa muganga rimwe na rimwe kandi twebwe dukunda kuronka abantu baba barasinzikaye baba kandi bagendana indwara igihe kirekire usanga bafite ipimo byinshi baba bapimishe ku bitaro bitandukanye icyo gihe rero turaba ibyo bipimo baba bafite hanyuma tukabumviriza n'ibimenyetso bafite mu mubiri wabo icyo gihe rero noneho tuza kubaha imiti twisunze ibimenyetso n'ipimo baba basezeranye
ndibaza ko atari icyo kigo cyonyine kihari cyangwa ishyirahamwe rikoresha iyo miti kama n'ikihe n'akahe karusho mufise ku yandi mashyirahamwe yoba ariho akoresha iyo miti
twebwe akarusho dufise ngira ngo gatangwa n'abashinga intahe aba barahakiriye kuko niho umuntu ashobora kumenya ubusumbye ubundi mu kuvura ikindi nacyo twebwe ni uko twakira umuntu twisunze na cyane cyane ibipimo byo kwa muganga nibyo twisunga ejo murakoze
kuba abari doga ngo benshi abakoresha iyo miti kama bavuga ko badahabwa icyubahiro gihagije nk'icyo abaganga b'ikizungu bahabwa kuba leta yarabashyizeho iryo tegeko ritegekanya ikoreshwa ry'iyo miti byarabahaye ingufu n'icyubahiro
byaduhaye ingufu n'icyubahiro kandi tuboneyeho no gushimira umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Petero Nkurunziza kuko yabaye uwa mbere yemeye gushyira ko umukono kuri itegeko kuko abamwibanjirije imbere bo batanabyerekwa ubwo rero bigaragara ko akunda igihugu n'abenegihugu tukaba tumushimira cyane kandi iri tegeko rero rikaba ariryo ryaduhaye ahubwo si icyubahiro gusa ahubwo gushobora gukora kuko ubundi imbere y'uko itegeko riboneka naho washobora kuvura umuntu agakira ahubwo icyo gihe baragufata bakagufunga cyangwa bagacurira imiti waba wakoze rero ubwo urumva ko ari igikorwa cyiza twashima intambwe nk'Uburundi umaze gutera mu byo kuvuza imiti kama
icyo basabye gusa ni uko ababitura baza kwivuza no kurondera ko mubafasha mukoresheje iyo miti basabwa kuguma baja kwipimisha ku baganga b'ikizungu
icyo nicyo turagishima kuko twebwe mu miti y'ikirundi ntabwo dufite ibipimo kuko rero kugira ngo uvure umuntu neza birasaba kumenya indwara arwaye kandi hari n'igihe bisaba kumukurikirana ukoresheje ibipimo umva nk'akarore nka diyabete twe mu kumuvura tubanza kumwumviriza hama tukamupima tumaze kubona ibipimo ariko icyo gihe ntiduca tumukura ku miti y'ikizungu kubera twe mu kuvura diyabete twubaka umubiri wose twubaka ibihimba biba byarononekaye bigatuma arwara diyabete icyo gihe rero kubera uri kuramuha imiti bya bihimba bitaba biriyubaka abandanya afatana na ya miti y'ikizungu rero ikitakukwereka ko yogabanya iyo miti y'ikizungu ni uko ibipimo biba byagabanutse bikamanuka bikajya ku rugero ubona ko ari byiza icyo gihe kimwereka ingene agabanya imiti y'ikizungu buhoro buhoro hanyuma umuntu rero bikoroha kwakira icyo bituma rero ibipimo by'ikizungu bikenewe na cyane cyane yuko n'itegeko riza risaba ko ubuvuzi bw'imiti y'ikizungu n'ubw'ikirundi byokorana kugira ngo bishobore kurandurana n'imizi indwara zihanze abantu
mumenya gute iyo miti y'ikirundi indwara kanaka ishobora kuvura mumenya gute umuti kanaka ivyatsi kanaka canke imizi ari nk'imizi y'ibiti canke ibindi mukoresha mubimenya gute ko ivyo bivura indwara kanaka
abo twe twarabwize turafise nyene tumenye ubwa mbere indwara turazizi nyene zifata nubwo umuntu atabarafata igipimo atubwiye ibimenyetso turakeka indwara rero igipimo kitakudufasha kumenya neza ahubwo indwara tudakekeranije naye ubundi kumenya umuti icyo gihe iyo maze kumenya indwara wisunze ibyunyunyu n'insanganyangabo n'amakarisiyumu na za manyeziyumu n'amavitamine icyo gihe urashobora kurondera umuti wisunze icyo arwaye nk'akarorero nk'umuntu arwaye amaso retine iyo yitabona icyo gihe ubona yuko ashobora kuba akena vitamine A muri icyo gihe ushobora kwiyumvira yuko igipigo cyiwe kiba gishobora kuba kitayihingura kuko ihinguka mu byo dufungura cyangwa ugasanga imitsi yiwe barazibye retine ntishobore gushyika muri retine neza muri icyo gihe rero urumva ko umuntu acamenya umuti aza kurondera kugira ngo ashobore kuvura umuntu hari ibimenyetso bya mibe nk'umuntu iyo aribwa mu nda canke akama arungurirwa agaturamanga n'ibindi icyo gihe ucyumva ko ari amibe rero hari imiti ya mibe mu ishyamba ibizwi canke iyo twebwe twarondeye twisunze ibyo dusanga mu byunyunyu n'insanganyagabo n'ibindi bishobora kuba bishobora gufasha umubiri w'umuntu.
Murakoze, reka tuje ku mirongo ya telefone. Ko ariko baratwumviriza, dufise François ku telefone. François, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Muvuga irindi zina naho muhamagaye muri?
No, nitwa Ndumukiza François, mpamagaye ndi mu Burundi.
Mufise ikibazo cyangwa intererano?
Se, nitubazo mfise uramenda mu kigi mutumire. Hanyuma jewe utubazo mfise mego ni na dutatu. Akabazo ka mbere nagira nshimire uwo mutumire ko ariko arasigura ibyo biki kirundi. Ama ndamubaze ikintu ariko barakora kuko hariho amashengera mwamusanga ariko arinubira iyo miti yabo agomba kuyigereranya n'ibindi bijyanye n'ubupfumu. Ama kandi kabazo ka kabiri hari imiti usanga iyo miti y'ikizungu idashobora kuvura nka za fwa nka za igitigu nk'izo ndwara inzoka za mibe nagira mbaze kubo bashobora kuzivura. Ama acagira akambwira n'ahantu baba bakorera kandi ntabasaba muce mu mwinyishura kuko sindi impande ya karadiyo ndiko ndagenda mu ibarabara.
Reka bishure mu mwishure yonesfo.
Mbere kibazo cya kabiri twebwe iyo miti ya fwa turayifise n'ama hepatite n'iyamibe turayifise ikura n'ibizimba bya mibe mu mubiri w'umuntu. Hanyuma aho dukorera ni muri Yoba impande ya kabare bita ku Mukoni haruguru umusigiti. Telefone zacu ni 0979736 amajyana 951. Hanyuma icyo kigo turakora kubwa amashengero nicyo turiko turigisha na cyane cyane abantu ku bijyanye dukoresheje Bibiliya yera. Abashobora gusoma usomye muri Yesaya 38 umurongo wa 21 harekana ingene Ezekiya yavuwe ikibyimba bagomba kumwica bakoresheje mabisikoni kandi iyo nkuru barayisanga mu bami ba kabiri igice cya 20 n'umurongo w'indwi. Hanyuma umuntu asomye Ezekiyeli igice cya 47 ku murongo wa 12 havuga ngo hakurya no hakuno hazomera ibiti ibiba ibyabyo n'umuco wo kuvura hanyuma ibyamo nabyo ni ibyo kuribwa. Urumva yuko Imana yatanze umuti. Umuntu asomye muri Yohana igice cy'9 ku murongo wa 6 n'uwindwi arabona ingene Yesu yavuje ibyondo cyangwa ibumba ayivuza impumyi yari yarahumye hanyuma igahumuka. Ibyo rero bicabyerekana rero yuko umuti kama w'ikirundi ari umuti ushobora kuvura kandi umuntu atabarenze amabwirizwa y'Imana. Nicyo gituma rero twebwe icyo tuko turakora no kwigisha abantu kugira ngo babitahure kandi nk'aho igitega duherereye baramaze kubitahura amashengero yose araza kwivuza muri iki kigo. Ariko rero imiti y'ikirundi iri mu buryo bubiri. Hariho imiti y'abapfumu. Iyo miti y'abapfumu rero umuntu ugira yimenye barahamura barinda kuyihamura. Iyo rero umuntu bamuhaye umuti bamubwiye ati kugira ngo uwo muti ukore uzorinda kujya kuvoma amazi yo kuwuteka mu isumo hanyuma uzoza kuwunywera amayira abiri. Ariko twebwe imiti yacu ni imiti tuba twateguye twisunze ubushakashatsi hanyuma ikaba itunganije umuntu akika bamuhereza uwo muti akanywa atabindi barinze kumubarira. Murakoze.
Dufise kandi Emmanuel ku telefone. Emmanuel, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri n'ikibazo cya intererano?
Mpamagaye ndi mu Kanyosha.
Irindi zina?
Nyengurutse.
Mufise akabazo canke icyumviro?
Mfise akabazo.
Mubaze.
Mbanze kuramutsa umutumire.
Natwe turabaramukije.
Ego nagombaje ndabibarize yuko boba bafise nk'umuti wa infection cembaza ko wafise nuda nka kujya kuntu ushobora kuba urwaye amenyo mugabo uriye nk'ikintu wariye nk'indimu ukago uri uciye uja kujya nk'inyama ukago umujigitugwa nkabaza nabyo nyine ko bobivura haba benshi bampa inomero nyene kugira umuntu abatelefone ko yumva bakorera mu Burundi kugira bazinsubiriremo neza nanje bikenewe ngoze ndabatelefona kugira ngo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Icyo cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga cya Fidel Niyongabo. Umutumirwa yari Onesphore Nshimirimana, umuyobozi w'ikigo cyitwa Inshuti ya Bose gikora ubuvuzi gakondo bw'Ikirundi. Hanyuma indi nkuru nuko muri Zimbabwe zishobora kuba zahinduye imirisho president n'umuryango we bafungiye iwabo mu rugo nkuko ishyaka riri ku butegetsi ZANU PF ryabitangaje ku mugaragaro maze n'andi makuru ni mukanya Samuel n'igice murakarama muryoherwe n'ijwi rya Amerika.